iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo n'amagara y'abakenyezi n'abigeme, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kubigeme mamiliyoni n'amamiliyoni ku isi kuja mu myaka y'imiyabaga ntibizanana n'ihinduka ry'imibiri yabo vyonyene, ahubwo bizanana n'ibibazo bimwe bimwe bibangamira ubuzima n'amagara yabo. Bahura no gukoreshwa imibonano mpuzabitsina bakiri bato, gutwara inda batipfuza, canke kwandura ingwara zo mu bihimba vy'irondoka. Umwigeme Doris yabo Nika aheruka mu ihiganwa rya Miss Tech Burundi yari ihaye igikorwa cyo kugwanya ivyo bibazo abakobwa bahura navyo. Vyongeye kuganira n'abanyeshuri n'abagenzi biwe mu mahuriro atandukanye, yarateguye ubuhinga bwa none app abigeme boronswa ko amakuru. Niwe mutumire mu kiganiro cyo muri aka kanya atubwire ibijanye n'ubwo buhinga bushasha n'ibikorwa rimwe. Kuri mwebwe rero bakunzi b'Ijwi rya Amerika, mubona amwe mu makuru n'ibiganiro abigeme bakiri bato bakwiye kuronswa kugira ntibagire ibibazo n'ibihe. Rungika nimero zanyu tubahamagare, nizazindi nyene telefone muhamagara ko ni 1 202 441 9931. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ikiganiro muri isanga muri aka kanya. Kubigema mamiliyoni n'amamiliyoni ku isi kuja mu myaka y'imiyabaga ntibizanana n'ihinduka ry'imibiri yabo vyonyene, ahubwo bizanana n'ibibazo bimwe bimwe bibangamira ubuzima n'amagara yabo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abakiri bato bashitse mu myaka y'imiyabaga baca bahura no gukoreshwa imibonano mpuzabitsina bakiri bato, bakanatwara inda batipfuza, ahandi naho bakandura ingwara nyinshi zo mu bihimba vy'irondoka canke sida. ONU ivuga ko kenshi usanga biva ku kuba badafise amakuru akwiye, kandi ko n'abaronswa ayo makuru usanga bataronka abo bitura. Ukoronswa amakuru akwiye birashigikiwe cyane n'umwigeme Dolinika Siyabo aheruka guhiganwa mu ihiganwa rya Miss Tech Burundi. Muri iryo higanwa Dori yashize ahabona ubuhinga yateguye buzoba ihuriro ryo kuri telefone ngendanwa, icyo bita application mu mpfunyapfunyo. Iryo huriro rifise uburyo n'ubuhinga bwo gukuronsa abigeme amakuru yerekeye imibiri yabo biciye mu nzandiko. Hazoba ko kandi uburyo bwo gushikira abaganga n'abahinga bitabagoye. Umwigeme Doli ahimiriza abigeme kumenya ibijanye n'imibiri yabo abicishije mu biganiro agirana n'abanyeshure mu bibanza bitandukanye, harimo no kuri za kaminuza na kaminuza y'Uburundi. Dori aratuganiriza icatumye atangura igikorwa cyo gufasha bagenzi biwe mu buryo butandukanye. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri bimwe mu biganiro canke impanuro mubona abakiri bato abigeme bakuye kuronswa abakiri bato muhamagara Edmiro ni yayindi nyene yo guterera ibibazo n'ivyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Dori nika rero niwe mutumire wacu nkuko twabivuze urahura komega Dori.
Ego murakoze cyane Ariane ndakomeye namwe.
Ego turashima. Dori wiga kuri kaminuza y'uburongozi Leadership University ngahe Bujumbura turumva ko abanyeshuri bamwe bamwe muri za examen biriko bigenda neza.
Ego ni sawa bigenda neza.
Kandi rero twibutse abatwumva twari kumwe mu kiganiro mu ndwi iheze cavuze kwishira hamwe ry'abajeune ishira hamwe Spears Connect aho ibujumura mu Burundi wifatanije nabo kugira ngo bagufashe kwiteza imbere. Uno munsi twifuza kuganira ku bikorwa byawe bwite uriko urakora kugira ufashe abigeme imiyabaga. Urakoze kongera kwakira ubutumire bwacu. Duhere ku kibazo cerekeye ihiganwa rya Mistake wagiyemwo. Kuba tarizi wosigura iryo ari ryo iryo higanwa n'ingene riba rimeze.
Ego Mistake ni higanwa ryari rigenekewe ku migeme wese yaba ari hagati y'imyaka 17 na 23. Intumbero y'iryo higanwa ryari ryo gushigikira umurundikazi wese mu migambi yabo mu bijanye vyerekeye ubumenyi bujanye n'iterambere ry'imashini. Gari higanwa gateguwe n'ubushikiranganje bugaruka n'ivyo bita mu gifaransa ama poste teise bifatanyije n'ishirahamwe ryitwa B-Hub Burundi Innovation Hub. Aho umwigeme wese yarazana proje yiwe bakamufasha kuyidevelopa. Aho twakurikiraniwe na Spirit Connect iyo twari twavugiye ko ivendredi hete. Ego
ni byiza cyane. Muri iryo heganwa rero niho twumvise ko twamenye yuko uwashikirije ubwo buhinga tuhava tuvuga mu kanya kari imbere. Ariko mbere yaho yuko tuvuga ubwo buhinga wowe washikirije muri Mistake ubwo buhinga bwa none bwa technology washikirije, ushobora kutubwira icyatumye wiyumvira gutangura ubwo buhinga washikirije iyo app y'amakuru yofasha abigeme kumenya ibijanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo?
Ego jeno vuga yuko ikintu cyamenye niyumvira uwo mugambi wo gukrea application ni inkuru navuga ko ari inkuru imbabaje yankoze ku mutima y'umukobwa yabana n'umuvyeyi wiwe abe ari se wiwe. Umwana yaragize ingorane umuvyeyi we akaguma muviola umwana ntabe akaguma afata ku nguvu umwana nawe ntashobore kuronka uwo yitura kandi no mu ishuri kubona atarose n'ubumenyi buhagije ku vyerekeye indwara zanzwa zice mu himba vyondoka ivyo se bikaba ingorane kuri we. Ivyo vyarankoze ku mutima ku buryo nyumviye ati kubera iki tutoja hamwe tugakora ikintu cofasha ubwo gwaruka kugira ngo baronke ubumenyi buhagije kuri izo ndwara zanzwa zice mu himba vyondoka kugira ngo baronke bashobore no kubaronke nabo bo kwitura.
Uyo mwana none iyo nkuru ibabaje cyane tubwiye uyo mwana yarafise imyaka ingahe yarakwituye yarakubwira ibyo bibazo ariko aracamwa aho umuvyeyi wewe yamufata ku nguvu?
Oya yanyituye gusa ni nageze kuyimenya ntiyashoboye no kuronka uwo yitura kubera ko ni bimwe ubana n'umuvyeyi ntubufise uwo muyaga nta mama wiwe yarafise umva ntiyarafise uwo bayaga ngo muhe n'impanuro canke uwo mukura muri ivyo bintu. So
yarafise imyaka ingahe?
Yarafise imyaka 16.
Irababaje cyane. Rero uca wiyumvira ati abigeme nko muri iyo myaka barakwiye kuronswa amakuru, barakwiye kuronka aho bashobora kwitura n'umuntu bashobora kwitura ku bibazo nk'ibyo. Tubwire rero ivyo bijanye iryo huriro iyo application waciye wiyumvira rikora gute?
Ego ni nkuko mwabivuze ni application ifise ibice bine. Itambere ni dutanga amasikre amavuga ko inyigisho zijanye n'indwara zandura zice mu bimba vyirondoka kugira ngo ugo rwaruka rwacu ruzonye ubumenyi buhagije kuri zo ngwara kugira ngo ntibaze bagwe no mu sanganya muri kazoza. Mu gice cya kabiri naho hariho igice dutanga dufashe mu gice cyerekeye abigeme kibafasha kumenya ryari bazoja mu butinyanka na ryari bazobuvamo. Mu ncamake bibafasha guharura kugira ngo birinde gutwara inda batifuza kubera ko icyo ni ikibazo gikunda gushyikira kenshi abigeme. Ego.
Igice cya gatatu.
Igice cya gatatu naho ukoresha iryo huriro ashobora kuvugana n'umuganga cyangwa uwo bita umupsikologi ku ngorane zose baba bafise kubera ko kenshi na kenshi nk'umwigeme afise ingorane cyangwa ashaka kugenda nko kwipimisha dufate nk'indwara ya sida biramugora kugenda kuri ya centre kugira ngo kubera acatinya ko batangura kumutuma intoke cyangwa batangura kumuvuga. Twebwe muri iryo huriro turabaha icyo bita privacy bagahura n'uwo mudokitori tukabagira bakabonana cyangwa bakavugana kuri telefone akamuha amakonseye nimba ari kubonana bakabonana cyangwa umupsikologi akamufasha muri ibyo byose yaba yifuza. Ego.
Iryo huriro none dori nk'uko tuko turabivuga ni huriro riri ku telefone ngendanwa abantu bose muri iki gihe usanga umenga barafise amatelefone ariko nk'abari mu gihugu hagati bazoshobora gukoresha iyo application ubwo buhinga cyane cyane ku matelefone asanzwe abigeme ariko baragutega amatwi telefone isanzwe yari yose ubwo buhinga burashaka kuboneka.
Ego cyane gose nabonye twarabiyumviriye hari icyo bitwa mu cyongereza USSD code aho badoshobora kugira nk'akarorero nka kujya uraba amayinite ukagira etoile dufate nk'ijana hari igihe bakuzanira ibyo wifuza dore twebwe muri ubwo buhinga bwacu ihuriro badoshobora kugira uko oya baca babazanira dufate nk'inyigisho cyangwa ari umuganga bakeneye kubonana nabo tugashobora kumuhuza bakavugana.
Ni ukuvuga ko ashyiramo izo nimero hama amakuru akaca yinjira muri telefone yiwe.
Ego cyane cyane muri bwa butelefone buto buto. Surtout aba bafise cyane cyane aba bafise izo telefone bashobora kugira gukoresha ubwo buhinga.
Murakoze cyane. None igikorwa cyo guhimiriza abigeme bakiri bato kumenya imibiri yabo woba uratangura kugikorana n'ayandi mashirahamwe canke leta nk'uko twumva wari muri iyo mistake yari yatunganyijwe na leta bobo uramaze kubegera ngo muganire nabo urabe ingene bo gufasha kumenyekanisha ubwo buhinga canke no kubushira habona.
Ego mugabo ko jewe ariyo nkitangura sindagira binini cyane gusa icyo nkora hari igihe mpora nkorana n'ishyirahamwe ryitwa SCORA ni abanyeshuri biga kuri Université y'Uburundi biga ibintu bijyanye n'ubuganga n'ibindi byinshi. Turakorana tukaganiriza urwaruka na jewe ku bwanjye muranganira n'abo tungana cyane abo bari mabansumba gatoya tukaganira kugira ngo dushobore guterana ibyiyumviro kandi twigishane kuri izo ndwara.
Iyo application yibabwiye bayumva gute barayitegera barayishima?
Ego benshi barabitahura n'abandi ndagerageza kubasigurira bakabitahura. Ego
ni byiza cyane. None wiyumvira ko ubwo buhinga vuba tuzotangura kubona ku matelefone nka ryari?
Nifuza ko nko mu kwezi kwa gatanu ngo bwatanguye gukoreshwa.
Urakoze cyane Dolly, gume ku murongo kino nk'uko bizi ni ikiganiro gihe ijambo abanywanye biradijwe rya Amerika nabo nyine batangiye kuduhamagara bafise ibibazo bafise ibyiyumviro. Duhere ku witwa Ngoboka uraho neza?
Muraho neza.
Uri mu Rwanda wewe ndakuzi.
Umwaka mushya muhire kandi.
Twese.
Nduga ku ijambo. Nk'ibisanzwe nyine ninjye muvugana Ngoboka. Ndabakunda cyane kandi n'ikintu cyane ndagikunda kandi radio nkayikunda cyane by'umwihariko. Ibintu byiza cyane ku muryango wanjye n'abanyarwanda muri rusange.
Murakoze cyane. ikibazo ufitiye mutumire
nibyo koko nuko twana bakurikiranye no kumbuga ndetse no kumara radio cyane amubwira nuko wenda nakomereza aho ngaho ndetse ahubwo nabagenzi be bangavu nabo bakabasha kuba batira ikirenge mu kiwe ukuri kumva nimba bire ari miliyoni irenga nkuko nabibonye ubu ndi kumva ko cyaba rwose ari igikorwa cyiza cyane arimo gukora n'abandi bamufatiyeho urugero nabo bakabasha gukora nk'ibyo akora uwo mutumirwa mwatuzaniye byaba ari igikorwa cyiza cyane ku banyarwanda hari ikintu kimwe kijya kibaho bakitinya bakumva ko nta kintu bashoboye ariko burya iyo umuntu iyo bakoze buri wese iyo umuntu yakoze afite aho agera ku ntumbero kandi ndetse niyo ashaka kanayirenza bitewe n'umusaruro aba yatanze kandi n'ubushobozi n'imbaraga bafite ngo rero ndi kumva rwose icyo gikorwa ariho agikomerezeho urumva ni gahunda nziza cyane ntabwo umuntu yavuga ngo siyakoze yarakoze rwose tumuhaye ijana ku ijana
urakoze cyane
tumuhaye ijana ku ijana akomerezaho ndetse n'abandi bari hano mu Rwanda nabo babashe kumerezaho ngewe ndi mu karere ka Ngoma hano mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa umudugudu Rema ya mbere ubundi bukaba benshi bazi ko ndi ambasaderi wa Radio ry'Amerika no mu karere ka Ngoma
noneho Ngoboka zimwe mu mpanuro ubona abigeme b'abakobwa muri ako karere iwawe uwo bakwiye kuronka ni nk'izihe kugira ngo bifate neza bitware neza ntibagwe mu bibazo
urakoze cyane kwiki kimbaje mbajije ubundi n'ubundi hano mu karere ka Ngoma hari abashinzwe gukurikirana imikurire y'abakobwa ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi babara abafasha myumvire ni ukuvuga ngo n'ubundi bagomba kubigisha gahunda nziza atari izo kujya mu ngeso mbi kurezi k'abakobwa ni bamwe mu kintu cy'inzitizi ishobora kugenda kigongana n'amategeko cyane ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi ubwo usanga bari mu makoperative cyangwa mu dushyirahamwe ugasanga bari kwiteza imbere ugasanga umwana w'umukobwa ugasanga afite nka miliyoni zirenga esheshatu ndetse ugasanga natwe b'abahungu kuko n'ubundi n'ikigereranyo hano muri abakobwa wenda hari n'imishinga baba bita Imbuto Foundation ibafasha cyane mu mibereho yabo ya buri munsi ndetse n'indi bita Purani Rwanda Purani Rwanda rero n'Imbuto Foundation ni imishinga ikurikirana abakobwa cyane ugasanga rero bagenda biteza imbere muri karitsiye mu midugudu dutuyemo mu
uti rero bakwiye kwitura ayo ma foundation ya mashyirahamwe ajejwe abigena Ngoboka ndakeka telefone yacitse ariko nta kibazo reka tubandanye twakira uwitwa Claudie uraho neza duhamagaye urihe ga Claudie sinari numvise neza ikibazo Claudie subiramo telefone yawe yasa nk'itavuga neza warumbajije ikibazo
enda kwa nyiki yote tinde ni kweri kiji jameku utukazifatisha dali gano zara rangye kanyo yara rangye kote uruwondo
ibiganiro birabandanya turi ku mirongo migufi ya short wave ibiganiro nk'ibyo warusanzwe wumviriza byose turacyayo bashikiriza nituragira kuri FM muri kino gihe ariko turafise imirongo myinshi kuri imirongo migufi ya short wave nkuko uri kuratwumva muri iki gihe
Atenonga ari mu gamati mutumye ati bega ubuze udukoresha mu byo bintu n'ubyo byawe cyane n'ubyo udakora muri leta murakoze n'ubwo ari nanyi cyo tonye
urakoze Claudie tubandanyirizaho nyine Dolie kibazo cerekeye uburyo bizofata uburyo biko biragusaba kugira ngo urangize kigikorwa cawe mwishure Claudie
muri uno mwanya aho ngeze naho ndi kunkora ibyo bita designing mu gukora iyo application mu kurangira
kuyinonosora no kuyiheraheza neza mu kwitegura
ego harondera nabo twakorana ku buryo noza ndaronka nk'abanyandikira kubera izo nyigisho zizaba ziri mu Kirundi, mu Gifaransa, bishobotse no mu Cyongereza, kugira ngo bose babonere akajya ko kutahura izo nyigisho.
None nko kuri leta nabo nyene uriyumvira kuja gukora nabo mu bushikiranganje kumbure bw'amagara y'abantu canke ubushikiranganje bujejwe ubujejwe abakiri bato abajene.
Ego ubuye ndiko ndakorana n'ubushikiranganje kugaruka bujejwe n'ama post tese nkaba mbonerao n'akajyo nkaba ndiko ndipanga kuzokorana n'ubwo bushikiranganje bundi bujejwe ibyo bindi
amagara y'abantu
radishwe
rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho turiko turaganira n'umwigeme Doli Nika Siyabo aheruka mu ihiganwa rya Miss Tech Burundi, higanwa ryerekeye ubuhinga bwa none ugutera intege abigeme mu Burundi bari muri ico gisata. Akabari karatwiganira rero bimwe mu bikorwa arimo byo kugerageza gufasha abigeme b'abarundi kazi kuronka amakuru akwiye kubijanye n'ihinduka ry'imibiri yabo, kubijanye n'amakuru bakeneye kugira ngo ntibagwe mu nsanganya zo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina, kugwara indwara nyinshi zitandukanye mu gihe baba bariko baraja mu myaka y'imiyabaga. Dore tugarutse kuri ubwo buhinga, butubwira ibindi mu bizoba biri muri ubwo buhinga bwa none kugira ngo abantu bategere neza iyo app yawe uri kurategura.
Ego ubwo hazoba hariho n'igice aho urwaruka rushobora gusangira ibyiyumviro rukavuga nk'ibyabashikiye kugira ngo n'undi ashobore kwigiraho kuri uwo mugenzi wiwe. Aho n'ufise ikibazo ashobora kukibaza, kandi bazaba bafise n'uburenganzira bwo kubaza ikibazo ibyo bita anonymously kugira ngo
atamenye uwundi uwo ari we, atakumenyana.
Ego kugira ngo ntihagire ico bikeka abandi canke ego
no kuvuga ko ni nka kujya kwa WhatsApp aho ugira ihuriro ry'abantu baganira.
Ego aho ibyo bita for home bagasangira ibyo baba baraciyemo, ingwane baba baravuye nazo. Ego
no kuvuga ko abantu bafise nk'imyaka ingahe boshobora gutangura gutahura makuru ari kuri iyo application yawe ubwo buhinga bwawe, ni nk'umwigeme yo bafise imyaka ingahe yotangura kuja kuri ubwo buhinga kuri wewe ubona?
Nani yumvire ko botangura ku myaka 15 kubera aho niho baba batanguye kwinjira mu byo bita adolescence. 15 14 gutyo.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku mirongo ya telefone twakira abandi banywanyi. Duhaka ryo Pierre uratwumva? Allo Pierre,
ndakumva.
Amahoro neza.
Mahoro.
Uherereye ga Pierre?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Duga ku ijambo.
Banje vamo kumutumi. Yagambaze nk'ubu nk'abantu bazibanje kuri telefone bagenda gute nk'ubu bari mu ntara za ruguru barakunda kuba badafite amatelefone kosi bose ibyo bintu by'abashikira gute.
Yari yagerageje gusigura uko byogenda ariko nkigufise ku murongo ga Pierre, zimwe mu mpanuro kumbure Doli ashobora gushira kuri ubwo buhinga akiri karabunonosora neza ari karabuheraheza abigeme abakobwa, ubona amakuru n'impanuro bakwiye kuronswa akenshi bataronswa ari nk'izi? Mbaye
ko nyene byagenda ngo gadashinga nk'abantu nyine nko ku mitumba bakaza barabigisha
nk'abaremesha kiyago.
Ubona
none abaremesha kiyago
abajene canke bakiri bato babitura iyo hari kibazo canke ubibona gute
rimwe na rimwe barabitura hari barabara
urakoze cyane reka duhaka ryo Dori yasubiremwo ibijanye n'abari mu gihugu hagati mu kuronswa ayo makuru Dori usubire usobanure gato abari mu gihugu hagati ingene bokoresha ubwo buhinga kuri telefone na telefone bashobora kuzironka ko kuburonka ko
ego murakoze nkuko nari nabivuze abadashobora kuronka iyo application kwa iyo muri telefone yabo muri ki telefone ngendanwa zabo bazobonera akajyo nimba bafite za telefone ntoya bazobonera akajyo ko gukoresha ubuhinga bwitwa USSD code aho bashobora kugira akanyenyeri nk'akarorero ijana bakaca babona nk'inyigisho zitandukanye bashobora kuronka kugira ngo bamenye izo ndwara zimwe zimwe bagashobora no kuronka uburyo bwo kuvugana n'umuganga canke umupsikologi ku kibazo cyose baba bafise aho bashobora kugitura umwanya wari wo wese babonerao binashoboye iryo huriro ryateye imbere tuzoshobora no kuza turaduga dushikira abadafise izo telefone ngendanwa kugira ngo tubahe izo nyigisho nimba aricyo bafise babaza bakatubaza ego
ni byiza cyane twibutse ko Dori Nikasi yabo yiga kuri kaminuza y'u Burundi yitwa Leadership University no kuvuga ko ariko aranonosora ubumenyi bwiwe ashobora kuzotanga izo nyigisho mu misiri imbere reka tubandanye twakire no witwa Juvenal Juvenal uraho neza
ego na onda mahoro
mahoro mahoro
ego
muherere he
ndi muramza mu gihugu cy'u Burundi
ndoga ku ijambo
ego je jambo nagombye gushikiriza kuri uyu mwigeme agomba kwigisha abandi bigemeye ku nkurikizi zo guhuza ibitsina ku bakobwa bakiri bato bato. Halo,
uyi turakumva.
Icyo nagombye gushikiriza ni uko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni ikibazo gihambaye cyane kuko mu Burundi mu mico yaho bafata ikibazo cyo guhuza ibitsina nk'ikibazo kitavugwa ariko umuntu wese uko abantu baremye ico kibazo umuntu wese kiri muri we arabyumvira amaze kubyumva agashaka no kubikora ariko rero ingorane ihari nuko mu Burundi ico onye ni kibazo kigoye cyane ababyeyi ntibashobora kugurukira ugwaruka ngo baganire bumve ingene bigenda inkurikizi umva icyo nico kibazo nyamukuru hama kandi kubera icyo kibazo mu miryango kiguma ari ikintu cikinyegezwa abige makiri batatu niweza ngo buguruke bayage babaze baje no kwa muganga bamenye ingene ibintu byifashe donge bizitare uca bigira rero inkurikizi mbi cyane gose aca mbonera aho gushimira uyo mwigeme asa n'uwagifashe mu minwe kugira yigishe bagenziwe ngene bo byifatamo nico nagombye gushikiriza.
Urakoze cyane Juvenal ngaho imurambya angerageje gukosora gato gusa mu byo bari bavuze ntari karigisha ibijanye no guhuza ibitsina ari karigisha ari karagerageza gutanga amakuru ku bigeme batayaronswa ku bijanye n'ihinduka ry'imibiri yabo ubutinya nka amakuru yerekeye amagara yabo n'ingene boronswa amakuru kugira ngo birinde kugwa mu ngorane nyinshi bakunze kugwamo kubera kutaronswa amakuru akwiye. Urakoze cyane Juvenal. Kuri icyo nyene mbere ko tuja umukicishura reka tubanze twakira uwundi munywanyi Jean Logan. Jean uratwumva?
Allo.
Amahoro neza Jean.
Wiriwe neza bavandimwe.
Uraho urakomeye.
Yego yego.
Duga ku ijambo.
Ndamukiriza umutumire. Herereye Kigali inderahantu bita ku mukuye. Reka manze mushimire uwo mwari. Kuri gahunda yatanguye kabisa ndumva ayizategura akazoza kabari bagenzi biwe. Ariko noneho nge ntakiba mahugira nk'utuntu nka dutatu nta mwibariza. Cya mbere namubaza ese izo gahunda ziwe yatangiye hari ubundi bufasha abafite ku ruhande. Ikindi cya kabiri namubaza ese wenda ko tubona ibihugu byacu bya Afurika se cyangwa wenda nko muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari, tubona ko abaturage benshi batuye mu cyaro, kandi abaturage batuye mu cyaro nta makuru menshi baba bafite ahagije ku ikoranabuhanga se cyangwa n'abana ntago babona ubushobozi bwo kuganira n'ababyeyi babo, kuko aribo ba mbere bagakwiye ko baba bafasha kugira ngo bamenye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se ibondo bakanumvise ariko mu bivuga mu Kirundi. Ubwo ngubwo bo yaba abategurira iki kugira ngo nabo wenda abantu batuye nko mu cyaro nabo bagire ubumenyi babibonaho? Noneho ikindi natwerezaho, ntabwo wenda turabona ko bakunda kuvuga cyane ko ibintu by'ihohoterwa se cyangwa n'ibintu wenda bijyanye no gufata ku ngufu se cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo bikunda kuboneka ku bakobwa, ariko no ku bahungu bijya bibaho cyane. Nkunda kubibona hano iwacu muri Kigali, hari abo bita bashugamami nabo bashukisha abahungu wenda bitewe n'uko nta kintu baba bafite wenda mu buzima, bakabashukisha amafaranga bakabashora mu busambanyi. None bo yaba abafite ngamba cy'ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo.
None nkwigufise ka Jean, aba bahungu kenshi usanga bariko bara nkuko babivuze guhohoterwa nabo bashugamami abagore bakuze, usanga abo bahungu kenshi bafite nk'imyaka ingahe?
Ni ukuvuga ngo urabona wenda cyane cyane bikunda kubera mu mashuri. Urabona wenda nk'umuntu uri mu ishuri wenda segonderi no guhera ku myaka 13 wenda kugera kuri 25. Ni ukuvuga ngo rero kuri icyo kigero baba bagezeho, hari abana bamwe na bamwe baba bari ku mashuri ugasanga bahuye n'abo ngabo barabashutse bafiye mu busambanyi bakiri batoya, ugasanga bahuye n'ibyo bibazo. Se bo wenda bafite ngamba ki nabo wenda nabo hari ikintu bazaba bafasha wenda nawe numvise ngari mu Burundi wenda nawe mu Burundi hari icyo wenda yababiziho wenda nimba ari no mu Gisagara wenda nawe yabajya abibona, nabyo yatubwiraho nabo wenda nimba hari ngamba bafiteho, kuko nabo nabo ibyo bibazo bakunda guhura nabyo cyane.
Urakoze cyane, reka twumve ko mbure nabo nyine narabiyumvira afise umugambi, reka twumve. Urakoze cyane Jean. Tugarutse ku mutumire wacu Dolly, tugaruke kuri Juvenal yabajije ibijyanye n'abavyeyi, na Jean arabigarutse ko gatonya atabavyeyi hari igihe usanga batemera kugira ibiganiro n'abana babo kubijyanye n'imibonano mpuzabitsina canke ibintu bijanye n'ibihimba by'irondoka, usanga umengo barabitinya ntibabivuga. Ni naco kibazo tukunze kumva kenshi iyo turiko turaganira n'aba jeune canke abigeme cyane cyane bavuga bati ntibaronke ubwo buryo bwo kuganira n'aba mama babo. Kuri wewe ubona biriko bigenda birahinduka canke biracyari kwa kundi nyene usanga umenga umuvyeyi ntatinyuka umwana w'uwo mukobwa ngo amuganirize amuhe impanuro, ni naho usanga n'ibibazo bitangura kwibonekeza aba bakobwa bakagwa mu ngorane?
Ego, murakoze ku kibazo. Ibyo Juvenal yavuze nibyo nade niyo nizo ngorane nyinshi nabonye kenshi dukunda guhura nabyo mu Burundi. Abavyeyi si n'abavyeyi gusa n'abigisha abarezi ntibarajijuka kugira ngo baganire n'ubwo rwaruka kw'izo ngwara zandura zishyira mu bihimba vy'irondoka eka n'ibindi vyinshi. Nico gituma twebwe urwaruka nitwe dukwiye kubihindura, eka ni naco gituma niyumviye no kugira iryo huriro kugira ngo abo bataronka akaryo ko kuganira n'abo bavyeyi babo, abo bavyeyi bakifise ingorane zo kuganira ntabwo rwaruka rwabo kw'izo ngwara zandura zishyira mu bihimba vy'irondoka, batume baronka ubumenyi buhagije kuri iryo huriro kugira ngo no muri kazoza ntibaze bagoye mu nsanganya ngo bagere kwicuza byaramaze kuba.
Ego, ariko kandi n'abavyeyi nabo nyene kumbure murahura nabo ngo mubagerageze kubaganiriza kuko ibyo biganiro hagati y'umwigeme na nyina we birakenewe cyane, navyo nyene muragerageza ko ntibizo have byibagirwa ngo bishigwe ku ruhande ngo nukubera ngo bafise iyo application bobo nabo nyene murabakebura?
Ego cyane cyane abavyeyi aba mama turabakebura kuri zo ngorane kugira ngo bashobore kuganira nabo bana babo ntiboguma si benshi bonashobora kuronka ubwo buryo bihuriro si benshi bona bumenye nicyo gituma jewe kubwandi natanguye kuganira n'ababyeyi bamwe bamwe aho tugerageza kumvisha yuko bakwiye kuganira n'ubwo rwabo naho bigoye ni ku neza y'abana babo bamwe bamwe barabitahura n'abandi urabona yuko bataba bakeneye kubivuga ko cyane kubera ko ari iki batakunda kubivuga ko
ni byiza cyane. Jean Logan yabajije ibijyanye n'ubufasha ufise kuri icyo kibazo nyene uba wiyumvira kuzokora iki gikorwa umwanya wose ukagikora nk'akazi kawe ka misi yose canke ni igikorwa ukora uri gukora n'ibindi turazi kuri mu ishure urifuza kuzobikoramwo umwanya wose igihe cya misi yose canke ubikoraga Kenya. Yavuze kandi kubijanye n'amakuru y'abantu bo mu baruguru twavuze yuko ubuhinga bwawe busiguye neza yuko bushobora kubashikira kandi birazwi neza yuko ubunye no mu gihugu hagati abantu benshi mu mitumba usanga bafise amatelefone ubuhinga bwa none bwatangiye kumenyekana bwatangiye kugwira barashobora gutangura kubukoresha. Jean Luc agaruka ku kibazo cerekeye ihohoterwa ry'abahungu naryo nyene riraba bo nabo nyene urabiyumvira bararonswa amakuru akwiye kugira ngo nabo nyene bagi baronka bo bitura bobo wumva gute?
Ego mu ncamake igihuriro sijya bigeme gusa ni ry'urwaruka rwose rw'u Burundi y'u Rwanda hose nicyo gituma babaha inyigisho zitandukanye kugira ngo baronke ubwo bumenyi buhagije kandi tukongera tukanabaha n'abo baganga cyangwa abapsikologi babakurikirana babinonosoye kugira ngo nimba ari ingorane bafise abo bahungu cyangwa uwo mwigeme wese arafise uwo yitura nimba ari cyo ashaka gusangira n'abandi akakivuga kugira ngo bashobore kumufasha. Ego cyane turabikorera ku isi.
Ni byiza cyane rwose. Richard ku murongo wa telefone turi kumwe.
Ego
amahoro mahoro.
Mahoro cyane.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ego ni ngomba kumera nk'ubaza ngabo nkabasanga mbagize abandi babagiye ko navuga ni mu Burundi iraje ntabwo tuyikurikirana kera ntisa n'ibivuga. Ikibazo cya mbere nagomba kubibaza nagomba kumenya ni gute ariko arabitegura ni gute abitegekanya kugira ngo bizobe ibintu bizahifika kuko numva ko ari umugambi navuga nti ufite akamaro. Hama kinini na cyane n'ubuterano avuga ko ari icyiyumviro ni iby'umugambi ufite akamaro ariko numva yuko ari nk'umugambi wo kuri nivo liberale kuko uri kuraraba mu Burundi byo tuba tubiko turakenera n'ubwo nabyo biba birimwo mugabo niyaza ko iyo barenze bagira icyumviro cyo kwiyumviye icyo kwicyo cyo kugira icyo bafashije mu iterambere twite uko ari igihe usanga baba bari finanse cyangwa bafite uburyo nibaza yuko icyo umuntu yohereye ku muntu yohereye kuri nivo sosiyale kizumu noneho nayo nyine siyo yokwihutirwa cyane ahubwo gukoza ro nivo do lideship mu banyagihugu kuko urabona yuko tuki ampeni su developpe même so projet c'est que d'être inefficace je vois pas inefficace comme il a ko nuba ari karavuga ko azokoresha application ikirumba bisayo kwa bayo telefone android peut-être sinze ko kiko gitegurwa
oya yavuze ko telefone yavuze ko telefone yari yose byokunda
aho numba ari binatuma nubwo novuga nti naho nyine niba ifikate nk'uko umuntu yaba avuga ati ikintu cyateguwe neza kuko imyiteguro teze guhera kuri iyo nivo navuga nti nivo zo hasi n'abahereye ku nivo navuga nti liberali kuko nk'ubu mwari kumuvuga yuko mu gihugu gisa n'ikigo gitera imbere hamwe bari kubaronka umuriro mugabo yaza yuko umuriro ugerageje kwesitima ni bike bike cyane ku buryo nawe ndi kuvuga umuriro niko mugambo y'agankuba ku buryo uhabusanga vera efikasite itaba niya cyane rero ikiyumviro cyanjye ngerageze kukivuga neza ni uko nogerageza kuvuga yuko aba bantu baba ariko biyumvira ibintu nk'ibyo ku gihugu niba herese ho niveau de leadership kuko guhindura ibyimbyo by'abantu kumenya situation turimo kubona ingorane zihari hama abajenesis tumuhoye bari ko bacha mu bajene twige kubona kumwe ko shaka guhindura la situation abantu baturimo tutarinze kugirije twononye tutarinze kutabanganya ibintu mugabo tugiye hamwe hama tukaja ku niveau social aho tushobora kubyiyubakira byo kuri dufashijwe navuga nti n'abajeje kubitunganya hanyuma mu matwaza kuri iyo nivore bara liberali yaba ari karavuga yego nicyo nicyo cyanjye
Richard ariko ngerageze kumwunganira kandi araza kukwishyura ikibazo wenyine ariko si ukuvuga yuko umuntu afise impano yahawe n'uburyo ashobora gukemura ikibazo kiri muri societe ikibazo kiri mu kibano atobikora ngo nukubera hari izindi ngorane zikuye kubanza kuva mu nzira kuko impamvu twanateguye kino kiganiro nukubera twavuze yuko hariho ukutaronswa amakuru kubigeme kandi ugasanga baraguye mu ngorane none icyo kibazo cuko baguma bagwa mu ngorane zo kushurashuzwa canke zo kutegwa indano kugwara ingwara zo mu mibona mpuza bitsina zo ibibazo bahura navyo mu kuhuza bitsina nuko uvuga ko icyo kibazo cyo tugishira ha ruhande ngo nuko hari ibindi bibazo byinshi
ntabwo navuze ko tukogishira ku ruhande navuze ko ari icyiyumvire cyiza mu gaga gishobora kuba inefikase kubera ko navuga nti ibyo gishobora guhura n'intambara ikindi nacyo navuga nti hari ubwo navuga nti nk'amafaranga bagiye mu bintu nk'ibyo usanga umengo niko ndaraba donke kwetima amabe icyo umuntu aba akenera nka kujya bavuga uti ngende gufata agacupa mugabo barayubusa niko nabifata niko namudekuraza n'icyumvira cyiza kuba afite icyo yivira ku gihugu nk'umujene abenshi dufite ibyo twiyumvira abandi bafite ibyo biyumvira mugabo niko namudekuraza kuba yiyumvira ku Burundi ubwambe namwe ho n'ikintu cyiza mugabo ilifo yuko tukashagira icyo twakwita nka priorite yego
wowe nibaza ko nzo gutumira kugira ngo uganirize abajene ngene bakwiteze imbere umva gute
mwamukoze cyane kuko
urafise imigambi
umaze kwigeza izindi byo ndabifite mugabo navuga nti ndavula suti ya ibayi yino
urakoze cyane Richard urakoze cyane Richard reka tubanze duhedora kanya banza kwishura gira icyo avuze kuvyo wavuze yavuga ko wavuze yuko hari ibibazo bikwiye kubanza gukemuka social leadership ino uburongozi ubukene n'ibindi byinshi dori wowe bivuga kwiki
murambo barira sinatabye neza iki
nibaza ko nibaza ko Richard wavuga yuko hakwiye kubanza gukemuka ibibazo bikomakomeye muri societe mbere yuko ngo tubanza kwiyumvira gukemura ibibazo nk'ibi iri kuragerageza gukemura kuri we ndumva ashaka kuvuga yuko twobanza kuronderera abajene ubuzi bakabanza bakava mu bukene no yabivuze nyene mu mpfunyapfunyo ariko yashatse kuvuga yuko hari ibindi bibazo bikuye kubanza kwitabgaho mbere yuko tuja mu bibazo nk'ibi
ego ndamutahura mugabo jewe kugira ndavyumvira nuko ugaruka mu bisanzwe uko rukura ibyo bakuriramwo biragatuma biragira inkurikizi muri kazoza kawo nico gituma jewe niyumviriye ku gufokasinga ndabivuze mu cyongereza
gushimika
kuri ku magara yabo kuko amagara nico kintu cy'ambere gikomeye mu buzima bw'umuntu nta kubogira boshikira bijya bindi batameze bataragira neza amagara yabo
uvuze neza cyane urakoze
byose biri muri yo personal development yabo
biri muri uko kwiteza imbere
ego biri muri ibyo bibateza imbere mugabo amagara yabo jewe niyo niyumviriye gushyigikira
ukorerako. Urakoze. Tubandanye ku murongo Thierry yihanganye araturindiriye Thierry ikibazo canke icyumvira.
Mahoro neza Oriane.
Mahoro.
Ego ndatangwe ndamutse umutumire Oriane nibaza muzanye icyumviro nk'ico ntawe reka ugishigikira ariko gusa nukura uburyo gikwamo kubera ko twarabibonye hari amashira musanga yitaho icyo kibazo ku ruhara rw'abapfasoni ugasanga mugabo icyo kibazo niyo kiriko iki abantu bagihagurukiye ukabona ko menga nta kintu kiriko kiravamo ahajewe naragiye mbere muri sensibilisation yigeze kuba mwishira hamwe kafobe n'ahandi hari ukuntu usanga iyo bano bantu bavuye hasi ngo bagende kuhimiriza unuze ugwaruka rw'igeme bace bavayo bakavayo rwagwaruka rutararonka inyigisho zikomeye bacyusanga rwagwaruka ahubwo ruhurose nkawe zuye gutuma ruje muri bya bintu mbere ugasanga bamwe babiguyemo kubera ko babyumvise uko bikogwa anahariye rero hariho umugenzi yarahejeje kuvuga ngo bino bintu bitiye kuri bino kuri ano matelefone bo ano matelefone n'ivyo hari ahantu usanga hashobora kuboneka uwo muriro n'ivyo ariko yaba habayeho amakrebe nta kuntu nagomba mbaze mbere uwo muntu nta kuntu bikorera mu makrebe bagashyiraho amakrebe bakashwiragiza mu gihugu iyo yegereye urwo rwaruka ashobora kuba yegereye bo kugira bashobore kumenya n'ingene babayeho nivyo yariko arabivuga ngo yashimye guhera ku magara dewe oyane nibaza ko bibangikanye nta kuntu bo bipfuma babibangikanye bikaba bibiri hakabaho kwiteza imbere kw'abakenye kw'abigeme hakaba nuko dushobora kubafasha muri ubwo buryo bijanye n'amagara yabo kubera ko nibaza ko atubwiye ngo bashimikiye ku magara gusa hari ukuntu zo gusanga harimo agahaje ngomba kuja muri ya nzira mugenzanje yarahejeje kuvuga yararimo ariko ku byo bariko barakora genda bateye intege ndabashigikiye ni gake dukunze kubona abakenyezi bashobora kuyumvira imigambi nk'ini muga ko ari imigambi baraba burya bakwiye kuva hasi bakivugira kubera ko ni nabo benshi Oriane murakoze cyane
urakoze umugani wawe ni nabo benshi kandi ni bariko barahamagara ngo bashikirize iciyumviro ariko kubijanye n'ico uvuze ciza cane cuko bogira nk'iyo club bagahura bakaganira dori yavuze yuko kuri ubwo buhinga naho nyene hoba ihuriro ryuko bahura bakaja hamwe bakavugana ibibazo vyabo bakanaganira ego kumbure kuri wewe byo bavyiza bahuye dori wewe ubona bishoboka yuko atari ni application atari n'ubu buhinga bwonyene wo bugize ico cyumviro cya Thierry cyo kuja mu mashure mu mitumba kugira ayo ma club yukubonana maso mu yandi naco nyene cyofasha uvyumvira kwiki
ego ico cyumviro ni cyiza cyane ndanamushimira Thierry kubona aki agitanze nibaza ko ari kirimo muri bimwe twoshiramo kugira ngo bahure baronke izo nyigisho kandi nabo basangire nkuko yavuze tukagira aya maclub ego uwo mugambi nawe nyine tuzowukorera ko
abantu ntiboguma bahurira kuri izo mbuga ngurukana bumenyi izo mbuga z'ubuhinga bwa none gusa ugasanga benshi barakunze no kuvyinuba kuko babona yuko bisanga byaratituye imigenderanire y'abantu ugasanga ntibakibonana ntibakiganira naco ne nico cyumvira cha Thierry cyo baciza cyane mugishizemwo muri iyo application muri iyo huriro kugira ngo abantu babandanye bagira ikiyago maso mu yandi reka tumira mate turabandanya urakoze cyane Dori namwe bakunzi bijwi rya Amerika turi kumwe
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jwi d'America mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga no ku Ijwi rya Amerika Umutumire mu kiganiro cy'uyu munsi ni Dolly Nika Siabo, umwigeme aheruka kuba mu ihiganwa rya Miss Teka, Miss Technology Burundi, akaba yarihaye igikorwa cyo gufasha bagenzi biwe cyane cyane nabo aruta gato ababigeme kuronswa amakuru yerekeye imibiri yabo, ihinduka ry'imibiri yabo, amakuru yerekeye amagara yabo, kugira ngo nibagwe mu bibazo ibinabiriya nk'uko bivugwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, rivuga ko abakiri bato benshi usanga imiyabaga baca mu bibazo bitandukanye iyo bagiye mu myaka y'imiyabaga, ugasanga baguye mu byo kuja mu gukoreshwa imibonano mpuzabitsina, gutwazwa inda canke kwandura indwara zitandukanye, kubera ko usanga badafise amakuru akwiye kubijanye n'imibiri yabo, kuganirizwa nk'abana bakiri bato. Rero iyo bagiye muri iyo myaka ugasanga baguye mu bibazo bitandukanye. Umutumire wacu rero ni umwe mu bigeme Bujumbura mu Burundi, ariko aragerageza kugwanya ico kibazo mu kuganiriza bagenzi biwe mu mahuriro atandukanye, mbere akaba ariko ranategura ubuhinga bwa none ico bita app, application kuri telefone, aho abo bigeme bazoshobora guhura bagasangira amakuru, bagasangira ubumenyi kubijanye n'imibiri yabo, bijanye n'ubutinya nka indwara zitandukanye bo kwirinda, n'ibindi byinshi byo kubafasha muri ico muri ugo rwego. Dolly Nika Siabo rero niwe turi kumwe, akaba ari umunyeshuri muri kaminuza Leadership University i Bujumbura mu Burundi, niwe turiko turaganira. Dolly, kubijanye rero n'ikibazo cy'ukugwa mu ngorane cy'abigeme, aha rimwe na rimwe hari abavuga yuko nabo nyine usanga aribo bita muri izo ngorane, ugasanga ahubwo ni nabo bashuka abahungu mu kuja muri izo ngorane. Wewe ubivuga kwike? Alo, Dolly?
Ko yaba uri umwigeme canke uri umusore, hari ibintu byinshi tuba dukwiye kumenya kandi tuba dukwiye no kwirinda. Nimba ubona ko icyo kintu uri kurajamwo atari cyo kandi gishobora kukugirira nabi muri kazoza, reka kukijamo ukurikire ibifise akamaro. Kugenda kintu bagira
hama kubigeme bagenzi bawe bo impanuro bafitiye wobaha zobafasha mu buzima muri iki gikorwa urimwo ni nk'izi?
Icyo nababwira ni uko abigeme, twebwe abigeme ntacyo tudashoboye, nidukure amaboko mu mpuzu, dukore ntihagire duca intege, kuko turashoboye cyane rwose. Ntacyo tudashoboye, naho waba ubona ko bigoye cyane ugahura n'ibigeragezo mu byo waba ushaka gushika ko cyane ibyo uri kurakora, ukwizera gushika aho ushikira imigambi yawe, kandi wirinde ibintu biguta mu ngorane. Ego se nico nobahanura, nico fise nico twa nico nobasangira nabo.
Cyane cyane kubigeme usanga bumva umengo ntibashoboye, ugasanga bagiye kwitura abahungu canke abagabo kugira ngo babafashe, ugasanga baguye muri vya bibazo kubera uko kutizera muri bo nyene. Ni impanuro nziza cyane. Tubandanye ku murongo, hari uwitwa David aturindiriye. David, uraho neza?
Muraho neza.
Mahoro, mahoro. Ikibazo cyangwa icyumviro? Telefone yawe ndumva itavuga neza, uduzijwi?
Yego, ndaduzijwi, ndi mu modokari. Igitekerezo nari mfite ni uko gukora muri izo application abigeme bashobora kwifashisha mu kumenya ubuzima bwaho, hakwiye no kwibangwa cyane cyane ku rubyiruko rw'abahungu. Muri mu masensibilizasiyo akorwa ntihakomeze kuba nk'ikintu twabona nka discrimination de genre, abantu bakabona ko ikibazo ari kubafite abakobwa gusa, kandi bagiterwa n'abasore n'abasore. Nabona rero ko byaba byiza uwo mwigeme wakoze application ako kana gakosoye kugira ngo n'abahungu biyumve muri iyo kampanye yiwe, noneho ikibazo gisa gitangiwe gishakirwa umuti hamwe ko nk'abakobwa icyarimwe. Ahandi naho ngaho jye numvaga n'ahandi ndamushimiye cyane. Akandi kantu nasozerezaho ni uko tuvuge nk'umuntu afite application cyangwa igitekerezo cyiza nk'icyo ari Burundi, bikwirakwiye ko areba ko nta zindi initiative ziri mu karere nko muri South Africa, Kigali, Nairobi n'ahandi bagahuriza hamwe kubera ko kubera urujya n'uruza mu karere usanga ikibazo gishobora kuba kiri ahangaha kinaturuka ahandi mu bihugu bituranye. Ibyo byose bana n'ifite.
Urakoze cyane David, urakoze. Ndoli turumva ko hari abagarutse kuri icyo kibazo cy'uko wari wanakivuze ko cy'uko hoba amakuru y'abahungu n'iy'abakobwa kuri application yawe. Icyo wasubiruka kitubwira neza niba bose iyo application bo ija ko bakaronka amakuru, ariko kumbure uri kurashimika cyane kubigeme.
Ego murakoze. Nkuko navuze izina ry'iyo application ni ihuriro, kandi iryo huriro nijya ukwaruka rwose, yaba umuhungu yaba umwigeme bose barafise ikaze ryo kuza kuri iryo huriro ngo baronke ubumenyi buhagije. Nta byo kuvuga ngo turiko dukorera ku bakobwa cyane. Ego abakobwa nibo babifisemo uruharo rwinshi, mugabo n'abahungu barafise ikaze kuri iryo huriro, barafise n'ikibanza.
David yavuze ku bijanye no gukorana n'ayandi mashirahamwe mu karere, uraciyumvira canke kumbure coba kitokunda ko wewe application yawe wipfuza yuko yoba mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo abane mu gihugu hagati bashobore kuvyumva?
Nkuko nari nabivuze, nifuza yuko iyo gihuriro ryoba riri mu rurimi ikirimi cy'ikirundi, igifaransa, icongereza, kugira ngo ishobore gukoga muri East Africa yose. Itavuze nicyo ndagishigikiye, ndiko ndarondera ingene nokorana n'abari hanze atari mu Burundi honyine cyangwa mu Rwanda n'ahandi, yaba Kenya, Tanzania. Ego
Doli, nagira ndakubaza ikibazo nkunze kubaza cyane abigeme iyo ndabaronse nk'abatumire cyanke iyo bahamagaye. Turabandanya kubona yuko bibagora guhamagara ngo bashikirize ibyiyumviro byari kuba byiza cyane iyo bahamagaye, kumbure naho kuba ari ukuntu kuguterera ibyiyumviro cyane no kukubaza ibibazo ntibahamagara. Wewe kuri wewe ubibona impamvu ziva kuki?
Kenshi na kenshi nibaza ko ari ugutinyangira. Ego cyane
amasoni
ugasanga ntibaronse nk'akanyangira nta ubizi cyangwa ntibashobore gushikirwa mu gutelefone. Mugabo icyo nobabwira ni uko umwigeme nawe nyine arafise ijambo, arashobora gutanga icyiyumviro cyiwe. Nk'abashaka no kubabwira ati bazoze bariyumvira kuza baratanga icyiyumviro cyabo muri kino kiganiro, kuko ni ibintu bibigisha kandi ni ibintu by'akamaro.
Urakoze cyane rwose Doli Nika Siyabo, umwigeme ariko aragerageza gufasha bagenzi biwe. Turagushimiye cyane rwose Doli kubona wafashe kano kanya ko kuganira natwe, byagufasha umwanya utari muke mu gihe uri mu bibazo mu ma examen urantunga rero. Turagushimiye cyane, ubandanye mu bikorwa urimo, tugutera intege. Abifuza kukuronka wababwira mu mwanya muto cyane telefone bashaka kukuronka ko haba ari kugushigikira, kugufasha, kuguterera ibyumviro murantunga bo kuronka ku iyihe nimero gadori?
Ego ndashobora kundonka kuri ikimenyetso cyo guteranya 257 71 189 784.
Subiramo.
Ikimenyetso cyo guteranya 257 71 189 184.
Doli Nika Siyabo, turagushimiye cyane rwose. Turashimiye n'abagenzi bacu bose banywanye bijwi rya Amerika, mubandanya kuhamagara mugaterera mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Abamfashije mu bwinga bw'ivyuma Patrick Deya na Geoffrey, turabashimiye cyane rwose. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, duhererezi kuri kano karirimbo. Mwakoze mwese. Uyo ni Cynthia Niteka wo mu Rwanda, umuririmbyi w'umwigeme w'umunyarwandakazi muryohegwe. Ndumukenyezi ndaje
Turashimiye mugenzi wacu Oriane itangishaka heje kudushikiriza